Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ndabaramukije cyane. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Iyo ngingo twebwe twayakiriye neza yuko ibiharage byoguma ngaha mu komini yacu, ikareka kwishinga bigenda mu zindi ntara, tukareka kwishinga tubigura cyamunani kandi twe tubyegeje tukaca dusonze.
Uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya Kirundo ku cyemezo cya buramatari kibabuza kugurisha umusaruro wabo mu zindi ntara no mu bihugu baturanye. Ni mukanya mu bakuru yo mu biyaga bigari. Amakuru ariko turayahera kuyo hirya no hino ku isi, mwayateguriye kandi muragezwaho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe nshuti za Radio Ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahere ku makuru y'inkino. Umukinnyi w'umupira w'amaguru umunya-Argentina Lionel Messi akinira umugwi wa Barcelona niwe yatahukanye jo ku munsi wa mbere umupira w'inzahabu w'umwaka wa 2015. Aka gashimwe gatangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA gaciye gatuma aho umukinnyi rurangiranwa mu bagabo bakina umupira w'amaguru ku isi. Ku ruhande rw'abagore, Carly Lloyd asanzwe ari kapiteni w'umugwi w'umupira w'amaguru w'abagore wa Leta Zunze Amerika niwe yatahukanye umupira w'izahabu w'uyu mwaka urangiye w'2015. Lionel Messi yari yigeze gutahukana ku gashimwe inshuro zine zikurikirana kuva mu mwaka w'2009 gushika mu mwaka w'2012. Cristiano Ronaldo akinira umugwi wa Real Madrid yaje ku mwanya wa kabiri. Umunya-Brazil Neymar asanzwe akina mu mugwi umwe na Messi yatahukanye ikibanza cya gatatu. Ibyo birori byabaye jo ku munsi wa mbere mu gisagara cya Zurich mu Busuwisi hasanzwe hari icyicaro cy'ishyirahamwe FIFA. Leta Zunze za Amerika zarafashe umugabo w'imyaka 3 afise ubwenegihugu bwa Amerika yagirizwa kuba yarafashije umuhari w'iterabwoba wa Al-Shababu ukorera mu bumanuko bwa Somalia no mu karere k'ibiyaga bigari. Uwo mugabo azwi ku izina rya Malik Alim Jones yagirizwa kuba yaragiye muri Somalia kugira imyimenyerezo ku ruhande rwa Al-Shababu imbere y'uko afata ibigwanisho nk'umurwanya kuri iterabwoba. Abategetsi ba Leta ya Amerika bamenyesha ko uwo Jones yavuye muri Somalia aza i New York, mu nyuma aja muri Kenya, aciye muri Maroc no muri Emira Arabini, aho yahawe imyimenyerezo yo kwica abantu benshi. Muri Kenya yagirizwa ko yahigiye gukoresha ibikoho n'amarokete. Muri Iraq abantu bashika 32 nibo bishwe muri Iraq mu bitero 4 by'abihebye byabereye ku mugwa mukuru Baghdad no mu micungararo y'ico gisagara ejo ku munsi wa mbere. Umuhari w'iterabwoba wa Ita Islamike wamaze kwemanga ko ari bo bagize ibyo bitero ku mugwa mukuru Baghdad mu gace kagwiriyemwo abamizirima b'abashiite. Abantu bitwaje ibigwanisho bacucagiye amasasu ku bantu bariko barasuma mu mamangazine imbere y'uko biturikiriza ko ibibombe bari bitwaje. Mu nyuma imodoka nayo yari itezwemwo ikibombe iraturika mu gisagara Baghdad hafi y'izo mangazini zo gusumiramwo. Ejo ku munsi wa mbere nyine ibindi bisasu bibiri byaraturitse hanze y'inzu y'uburiro mu gisagara cha Mudadia kiri mu buraruko bwa Baghdad. Tukiri muri Iraq nyene, indege ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarateye inyubakwa umuhari wa Eta Islamike ubikamwo amafaranga. Iyo nyubakwa irasha iratokombera hamwe n'amadolari yarimwo. Iyo nyubakwa yari mu gisagara cha Mosul. Abategetsi bo mu biro vya Pentagon muri Amerika bijeje kwivuna umwansi baremeje ayo makuru ejo ku munsi wa mbere. Bamenyesha kandi ko ayo mafaranga umuhari wa Eta Islamike wayaronse uyakuye mu bikorwa biteye kubiri n'amategeko, ayandi ava mu rudandazwa rw'ibitoro, ayandi mu busuma, mu gihe ayandi bayaka abantu bakoresheje iterabwoba. Gushika ubu ntiharamenyekana ayo mafaranga yaturiwe igitigiri cyayo cyangwa ubwoko bwayo, ariko ibiro vya Pentagon bimenyesha ko atari ubwa mbere indege za gisirikare za Amerika zitera inyubakwa uwo muhari ubikamwo amafaranga. Muri Afghanistan naho abagwanyi b'abatalibani bararekuye umunye Canada bari bagize imbohe imyaka ishika itanu muri Afghanistan. Ministre wa Canada w'imigenderanire n'andi makungu Stefan Dio yamenyesheje jo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kinezerejwe nuko utwigoro cyakoze kugira umunyagihugu wacu arekugwe twavuyemo ikintu ciza. Kimenyesha kandi ko uwo munyakanada azwi ku izina rya Rutherford agiye gusubira muri Canada kandi agiye gusubira mu muryango wiwe. Ministre Dion arashimira leta ya Qatar yafashije kugira umunyagihugu wabo arekugwe. Uwo munyakanada Rutherford yagiye muri Afghanistan mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi, abatalibane bamufata mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino, murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kudusanga no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi, muri sentare nkuru y'igihugu y'Imurambya, umushinjacyaha yarayasabiye igihano cyo gufungwa burundu abantu barenga 50 bafashwe nyuma y'ibitero ku nkambi za gisirikare i Bujumbura ku itariki ya 11 y'ukwezi gushize. Etienne Karekeza araduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Tomasi, aya ni amakuru Ijwi rya Amerika rikesha abantu bakwizirwa kandi bakurikiranye urubanza rwaburanishijwe n'abacamanza basanzwe bakorera muri sentare nkuru y'igihugu i Bujumbura. Abagejejwe imbere ya sentare ejo bose bakekwa ko baragize uruhare mu bitero byagabwe ku makambi ya gisirikare tariki 11 y'ukwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Abo bantu bose babura n'abafunze kandi ubushinjacyaha bwabagabanijemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni icy'abantu bafatiwe ku Ijabe no mu Nyakabiga. Iki gice gishinjwa ibyaha bitatu birimo gutunga intwaro batabifitiye uburenganzira kujya mu mitwe yitwaje ibirwanisho, icya gatatu kudurumbanya umutekano w'igihugu. Igice cya kabiri kigizwe n'abantu bafatiwe ku Musaga ubushinjacyaha bw'u Burundi bushinja. Kimwe n'abantu mu gice cya mbere, aba nabo leta y'u Burundi bashinja ibyaha bitatu. Ibyo no gushaka guhindura inzego z'igihugu zitewe n'abanyagihugu babicishije mu nguvu. Icyaha cya kabiri nicyo kugaba ibitero ku makambi ya gisirikare, naho icya gatatu ni ukwica abashinzwe umutekano. Amakuru dukesha abantu bakurikiranye izi manza kandi yemeza ko kwa gatanu w'icyumweru gishize ku mugoroba nibwo abunganira bamwe muri abo bantu bashinjwa bamenyeshejwe ko bategerezwa kubunganira uyu munsi mu rukiko i Murambya. Abavoka twavuganye ariko batifuje ko amazina n'amajwi byabo byatangazwa basobanuye ko basabye urukiko kubaha umwanya uhagije bagasuzuma ku buryo bwimbitse icyo ababunganira bagirizwa. Ibyo byatuma biga neza amadosiye yabo hisunzwe amategeko agenderwaho mu Burundi. Ikindi kandi abo bavoka batumenyesheje nuko abenshi mu bantu bakekwa bari muri sentare mu rukiko aho ejo kuwa mbere batari bafite ababunganira mu mategeko kandi ibyaha bashinjwa bishobora gutuma bafungwa igihe kirekire. Ubushinjacyaha ejo kuwa mbere bwabazanye imbere y'urukiko rubita inkozi z'ikibi. Nibidukundira mu makuru yacu yo ku mugoroba turaza kubagezaho ku buryo burambuye ibireba urubanza rwabereye mu ntara ya Murambya.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu ntara ya Kirundo, aho Buramatari amaze icyumweru afashe icyemezo cyo kubuza abanyagihugu be kugurisha mu zindi ntara no mu bihugu baturanye imyaka biyejereje. Avuga ko yafashe iyo ngingo mu ntumbero yo gukingira umusaruro w'abanyagihugu, ariko cyane cyane ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Kuri iyi nkuru Jean Bosco Ndarurinze araduha ibindi bisobanuro.
Harakindwi ubuyobozi bw'intara ya Kirundo bufashe ingingo yo guhagarika imyimbuko ishoka mu zindi ntara no mu bihugu tuhana urubibe. Muri indwi irangiye ntitwashoboye kuronka Buramatari kugira tumenye icyatumye iyo ngingo ifatwa, ariko twashoboye kuronkera hamwe n'abadandaza bo mu Kirundo insiguro icyatumye ifatwa. Hari mu nama Buramatari yabagirishije kuri uwo wa mbere.
Haraje amafaranga menshi, ni politiki yo hejuru kugira ngo bari kuzana nk'ibigwanisho amafaranga y'agaciro y'amanyarwanda n'amadorari arimo bagakomanda amatoni n'amatoni kugira ngo mubugabira ntihagire umwasigane sani ibiharage ibusoni ntihagire umwasigane sahani y'ubufu ikijanje kubugizo nzu zose zisigara zigaragara atakintu nakimwe kirimo kugira ngo bice bishoboka muri pamu pamu yo hanze hari hategwe gukorera abantu baca bahunga bahora baca bahunga koko mwinzara mu kirundira twishye bakitwaza ngo uruzuba bakitwaza ibintu byinshi bashitse mu Rwanda imiduga ciza kubatora ibahungishe kuko bahunze intambara barimo barabica bafatiye ku bwoko mugabo w'umucuruza rewa muntu yaguhaye wa mutahe ntumenye icarico kandi bari bategwe yuko mu miza mu ndwi zibiri bose wawe bahunze
buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko uwo mwimbo na cane cane w'ibiharage ugana mu gihugu cy'u Rwanda aho winjira hashizwemo ingufu nyinshi z'ingabo z'ico gihugu
amakamyo ashitse ingozi bashonga giye mu Kayanza ageze mu Kayanza gukeye impamya niyo yanyikiye ije nari kumwe na buramatari mu Kayanza na nujejwe itwa Pascal rugi police mu Kayanza yambwiye yuko ari amakamyo ajya buka mu Rwanda mitrayeze ziri hakurya Kanyaru wasanga abasoda baje mu Kanyaru ni nkoho ku rutugu kugira ngo ibyo bintu bijabuke n'amahoro bashapakira bigiye muri pam pam ifasha abantu tutazi natwe ngabo ikintu turimo turapfa
iyo ngingo kuva igisohoka yakiriwe neza muri rusange n'abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bavuga ko yije kubatezurira
iyo ngingo twebwe twayakiriye neza yuko ibiharage byoguma ngaha mu ikomini yacu ikareka kwishinga bigenda mu zindi ntara tukareka kwishinga tubigura cyamunani kandi twa tubyejeje tukaca dusonza kandi twa tubifit dusonza kobera tubisahora twishinga tubinyabagiza bigenda mu zindi ntara babidusahora bakabijyana ngo bumvishije amabeye
abarimye batagira ingire kwa mu mirima yabo bakabona ko bishobora gutuma bashora umwimbo mwinshi w'ibiharage
aho byugariye ikintu dukenye ni ikintu bitwa inkozo inkozo niyo nizo dafite mu ngozi wacu abona nkubu ikiro cifu kigeze ku mahera magana bikara rifu y'umwumbati ibiharage navyo biriko bigura amahera 500 ku kiro none wumva kugira uronke ikiro cy'ubugari bigusaba yuko bawashoye nk'ibiro bishika nka 5 by'ibiharage kugiranye n'icyo utuboga na kunyo n'agasabune byose tubironda muri ibyo bintu twimbuye nibyo twagurishije
abadandaza bari bagize iminsi bidoga ko ibiharage baranguye bishobora kubaborera ko basavye buramatari kubigira ubundi buryo bubandanye badandaza badahomba
none ubwo ubundi hoho ntumuhava mufashanya nabandi ba guverineri begereye ngaha Ngozi na Kayanza mukabere ku muti ukuntu ngaha natwe twavyifashemo kugira ibintu ntibijabuke mu Rwanda aba badandaza abagenzi bacu baba baraguze ibi biharage nkuwo bavuga tujewe ndabishora ibujumbura nta kuntu mu mutorero muti kugira ngo abandanye ashore kugira iyo stock yiwe ntiyabimufa
urongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo ati hari impamvu yo kutazihanganira uzorenga iyo tegeko
uyu usharamaze kuvuga yuko abantu bari mu makamba yuko araforoma ajya hakurya je mu bintu by'akaranga mutima we nawe ugacutekera bya biharage ko twara hakurya ngirango urumva ndagufashe ugacura abane bimbo n'abapolisi b'imugado ofisi uko wangana urumva je ndi umupolisi ndakubonye uko nje ndagufata nimba bari ko batera umupolisi bajya polisi n'abana banyu n'inshuti zanyu n'abarundi ifaranga yo munsi umwe uronka muga urironze uri kuvyibusha uwoza kukwica cyangwa kwica abana bawe cyangwa bene wanyu n'acho rimaze
uburongo yiperereza mu ntara ya Kirundo nawe ati ivyo bambuwe birakwiye
abanyarwanda baratwambuye bikwiye batwambuye mu butunzi mu Rwanda ruhagaze neza kubera amafaranga y'u Burundi yose ahere mu Rwanda kuko abantu benshi bagurishije amazu baragurisha imiduga barafata amakredi mu mabanki atandukanye bafata amakredi batwara imyango aho hakurya ako rero twambura tukangira tukabashigikira mu kwashyira ifunguro
buramatari w'intara ya Kirundo yasabye abadandaza ko bokwihangana bakubahiriza iyo ngingo mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda none tujye Bujumbura abashinzwe umutekano baraye batahuye intwaro n'imyambaro ya gipolisi na gisirikari muri quartier ya Mutakura aho babisanze bahafatiye n'umuntu umwe iyi nkuru turayegezwaho na Eloge Wirika neza
Ibyo bigwanisho n'ibikoresho by'inzego z'umutekano byatowe ku nimero 19 muri quartier ya Mutakura zone cy'ibitoke commune Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura inzego z'umutekano zimenyesha ko zahawe amakuru n'umwe mu banyagihugu yanse ku ibyo bigwanisho by'inkumbi nkuko twavyiboneye abajejwe umutekano baje bafite amakuru akwiye Mugutori izo bigwanisho bimvye mu rupangu no ku mpande zarwo kuko izo bikoresho vy'inzego z'umutekano ntivyari mu kibanza kimwe inzu yarahato izo bigwanisho biraboneka ko yimutsemwe abantu haraciye gihe ariko hari hakiri ibintu nk'amashuka makeya impuzu zaheze ibitabo harimo bibiliya harimo n'ibikoresho vyo guteka no kuvoma hamwe na frigo bikiri muri iyo nzu abapolisi n'abasirikare twahasanze bavuga ko hahora haba bagwanye umuntu yafatiwe akiryamye abajejwe umutekano bavuga ko ari kakorwa kwamatohoza icegera c'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moyize Nkurunziza atubwira ibirwanisho byahafatiwe
harimo inkoho imwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov amasharjere atanu yuzuye amasasu y'iyo nkoho nyene hamwe n'indi sharjere igaragara hatowe kandi n'ama grenade abiri imwe yo mu bwoko bwa offensive iyindi yo mu bwoko bwa defensive n'amasasu atari make yatowe amasasu agera ku 1990 y'inkoho ya Kalashnikov hamwe n'amasasu 1980 y'inkoho ya mi Kalashnikov
twese ivyo birwanisho n'amasasu hari n'imyambaro yahafatiwe harimo n'itari inzego z'umutekano z'u Burundi
hatowe kandi n'umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda hatowe kandi ni radio imwe bahana hana kwa makuru bita emeter receptor motorola hatowe n'imiti imiti ya y'abantu hejuru y'ivyo hatowe kandi imyambaro itari mike harimo imyambaro y'igipolisi imwe idafata imvura bita imperméable umwambaro wikwiye hamwe ni jacket irukwayo hatowe imyambaro ibiri y'igisirikare FDN imyambaro ya kera hamwe n'ama jacket atatu y'intambara y'igisoda cy'u Burundi
aho mu buraruko bwa Bujumbura kandi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere hatowe ikiziga cy'umuntu ataramenyekana muri kati ya Cibitoke ku ibarabara ry'icumi uwo muntu agize wa kane mu bantu bishwe ku mugwa mukuru w'u Burundi kuva mu ijoro ryo kwa gatandatu wiyindi twaraye turangije Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu y'abana ntihakana ko abana b'inzererezi biyongereye mu mujyi wa Kigali. Nkuko ibisobanura biterwa n'uko leta yafashe umugambi wo gufunga ibigo byariraga imfubyi. Asumuta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Abagenda mu mujyi bibonera ko ahantu hahurira abantu benshi nko mu bigo bagenzi bategeramo imodoka ku masoko abana b'inzererezi bahagarutse ku bwinshi ubuzima bwabo bugenda bwangirika bitewe n'uko abishoye mu muhanda badatinya no kunywa ibiyobyabwenge ku mugaragaro aba ni bamwe twaganiriye banywa gakore ku manywa y'ihangu
ubuzima bwanjye mbona ubu buzima ataro ubuzima mbese ni bubi
kubera iki baduhotera ngabaje badeka kudukubita muri kanya
igufwa ryacikiyemo hano nga hano mwitako
ubwiyongere bw'abana mu muhanda ntibuvugaho rumwe hari bamwe mu bayobozi bemeza ko kuba harafashwe icyemezo cyo gufunga ibigo by'imfubyi byabaye intandaro yo gutuma abana benshi biroha mu mihanda uyu ni senateri nta ukuri rya Jean Damascene uba muri komisiyo ya sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage
hano muri mere development niba shaka ari mwe bari cyo tuzageye batora uyu mwana baragiye baramureze nk'umwana w'ishuri barangije bafite ishuri cyo kugira umwana azige primaire ayirangize arangije uwo mwana bamujyanye muri secondary arangije uwo mwana bamujyanye muri university the way yawuti kwari ukuvuga ngo abo bana noneho niba bashakira uburyo binjira muri society so iyo ufunze ikigo nk'icyo giye kumva kiruta n'umuryango wa ntawukuri ryayo kuko yafashe ingamba zose zijyanye n'iyo mfubyi batoraguye ku muhanda abantu bagombye kuba bagitekerezaho kuko gufata programu ni byiza kandi ni kigamije kirumvikana kurenzwa mu muryango niyo yaba yarakuza agafatwa kwa ntawukuri ryayo agafatwa nabi wa murongo wafashe ntacyo bitanze
abagenda mu mujyi wa Kigali ndetse nawe utuyemo nawe bemeza ko ikibazo cy'abana bo mu muhanda kigenda gifata indi ntera ku buryo basaba leta gushyiramo imbaraga igakemura iki kibazo burundu
bari abana bakaba bafatwa akajyane wawa bakagororwa pe n'uburyo bushoboka kuko urabona ko ari abana barapfuye kugira ngo bafate abajyana kwa kabuga bagenzwa kubitwa bicwe nabi bajyana muri icyo kigo kiwawa bakagira gute bakabafasha bakabambika abana bagakara bakongera akagaruka
ntabwo leta urebye ibibazo leta ikemura ikibazo cy'abana bo mu muhanda kirorushigereranije ni n'ukuntu umba mbona ikibazo cyabo kimeze buri mwaka bari yongera ariko sibeshye cyane
komisiyo y'igihugu ishinzwe abana yemeranye n'abavuga ko gufunga ibigo by'imfubyi byaba byo byatumye abana benshi biyongera mu muhanda ndetse n'abagenda batoragurwa hirya no hino madame Claudine Kanyamanzu Wera ni umunyamabanga uhoraho wa komisiyo y'igihugu y'abana
kuvuga ngo umuntu yabyaye yataye umwana ku muhanda ibyo bintu ni ibintu tumaze iminsi twumva ni gahunda itarabo ntabwo rero ntaho byaba bihuriye ahubwo nizanshingano kuko wa mwana wagiye mu muhanda kenshi ugiye kureba niba abana n'ubundi bafite ibibazo bikomeye mu ngo usanga ababyeyi ntibahari rwose ibyo rero ntabwo rwose twabihuza ni gahunda kuko n'umuntu wemeye gufata uwo mwana nibyo na vuze byose byuko dukurikirana iyo miryango tukayitegura tugategura nabo bana nuko tujya kumuha uwo mwana twamubonye mu bunyangamugayo
igikorwa cyo gufunga ibigo by'imfubyi cyatangiye mu mwaka w'2012 leta yari yihaye kugeza mu mwaka w'2014 abana bose babonye imiryango bimukiramo kugeza ubu ariko abana bagera ku 3000 nibo bamaze kugezwa mu miryango mu gihe hasigaye abandi 2000 bigera kuri 2 batarabona imiryango ibakira komisiyo y'igihugu y'abana ivuga ko bizagenda bikorwa buhoro buhoro kugeza igihe abana bose bazabona imiryango ibakira iki kibazo cy'abana b'inzererezi biyongereye mu mujyi wa Kigali n'icy'abana basigaye bajugunywa na banyina bakiri impinja komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu ivuga ko giye kugikora ubushakashatsi bwimbitse ngo harebwe koko niba biterwa n'uko leta fasha umugambi wo gufunga ibigo birera abana b'impfubyi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
sobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranegura ibitero byagizwe n'umugore w'abagwanyi ba Boko Haram muri Nigeria ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 kugeza kuri 28 kimwe n'ibitero biheruka kugirwa n'uwo mugwi mu gihugu cya Cameroon, Chad na Niger. Abagwanyi ba Boko Haram bisha abantu benshi ataco babahora mu gihe abo bantu baba bagiye gusenga mu misigiti baje gusuma mu masoko yo hafi yabo canke bari ku ngendo zisanzwe kumayira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahojeje imiryango n'abagenzi babuze ababo zikaba zishigikiye igihugu cya Nigeria mu bikorwa byacu byo kugwanya Boko Haram Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gufasha Nigeria n'ibihugu bibanye naco mu kugwanya iterabwoba rigigwa na Boko Haram, naho ibikorwa byo kugwanya uwo mugwi vyateye intambwe nininya bitewe na kigoro kagigwa n'inteko ziva muri ako karere. Haracyasigaye ibikorwa byo gutsimbataza amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ba Cameroon, Chad na Niger na Nigeria. Ibitero bigenda biragigwa bimaze kugeramira ubuzima bw'abanyagihugu bari mu karere karimo uruzi Chad bagera ku mamiliyoni abiri n'ibice bamaze guta ingo zabo, kimwe n'abandi barenga ibihumbi ijana na mirongo indwi bahunze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zigenda zirafashisha ibihugu bicuditse nayo muri ako karere ka Afrika, zibifashisha abahanuzi amakuru mu buryo bw'iperereza, imyimenyerezo, ugutunganya ibikorwa kimwe n'ibindi bikenewe mu kugwanya Boko Haram. Amerika irongera igafasha abasinzikajwe n'ibitero vya Boko Haram, ibashikiriza imfungurwa n'imiti n'ibindi byo kubafasha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya kurondera ubundi buryo bwo gufasha ivyo bihugu vya Afrika bicuditse nayo mu kugwanya no guhagarika ubwicanyi bugigwa na Boko Haram mu ntumbero yo kugarura umutekano muri ako karere karimo uruzi rwa Chad.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu kanya gato turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko Aloyizi Bigirimana aragarutse kutubwira muri make amakuru y'iki gitondo.
Incamake y'amakuru twabashikirije mu makuru y'inkino. Umukinnyi w'umupira w'amaguru umunya-Argentina Lionel Messi akinira umugwi wa Barcelona niwe yatahukanye jo ku munsi wa mbere umupira w'izahabu w'umwaka w'2015. Ivyo birori vyabaye jo ku wa mbere mu gisagara ca Zurich mu Buswise, hasanzwe hari icicaro c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafashe umugabo w'imyaka 31 afise ubwenegihugu bwa Amerika, yagirizwa kuba yarafashije umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ukorera mu bumanuko bwa Somalia no mu karere k'ibiyaga bigari. Naye yavugwa muri Iraq, abantu bashika 32 nibo bishwe muri Iraq mu bitero bine vy'abihevye vyabereye ku mugwa mukuru Baghdad no mu micungararo y'ico gisagara ejo ku munsi wa mbere. Muri Iraq nyene, indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarateye inyubakwa y'umuhari wa Etat Islamique ubikamwo amafaranga. Iyo nyubakwa irasha idatokombera hamwe n'amadolari yarimwo. Iyo nyubakwa yari mu gisagara ca Mosul mu gihugu ca Afghanistan. Nayo abagwanyi baba Talibani bararekuye umunye-Canada bari bagize imbohe imyaka ishika 5 muri Afghanistan. Ministre wa Canada w'imigenderanire n'andi makungu Stefan Dio yamenyesheje jo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kinezerejwe nuko utwigoro cakozwe kugira umunyagihugu wacu arekugwe twavuyemwo umusaruro mwiza. Kimenyesha kandi ko umunye-Canada azwi ku izina rya Rutherford agiye gusubira muri Canada kandi agiye gusubira mu muryango wiwe. Ministre Dion wa Canada arashimira Leta ya Qatar yafashije kugira umunyagihugu wabo arekugwe. Uwo munye-Canada Rutherford yagiye muri Afghanistan mu mwaka w'2010, abatalibani bamufata mu mwaka w'2011. Amakuru rero twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi. Aha niho arangiriye. Mwari kumwe yashikirizwa nanje Aloyizi Bigirimana.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru ataha ni mukanya mwisahiza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Mbaye mbike bamwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe neza saho ngaho muri mwese, turabifurije rero ikaze hano muri studio muri kumwe
na Eugenia Mukankusi na Yenda Baramukije
na Thomas Kamirindi. Eugenia Mukankusi ku makuru magufiya mbere y'ikiganiro muri isanga ikibazo cy'umutekano mu Burundi n'icyo tuganiraho. Urubuga n'urwanyu uyu munsi nta mutumirwa. Eugenie, hiriwe ayahe makuru mu Burundi?
Mu Burundi nk'uko bivuze, umutekano wongeye kusa n'uhungabana, byari bimaze iminsi bisa nk'ibya nkahara agahengwe. Hariho n'ibirwanisho hamwe n'imyambaro ya gisirikare n'iya polisi byatowe n'abajejwe umutekano muri karitsiye ya Mutakura, ni mu buraruko bwa Bujumbura. Ni kuri uyu wa mbere nyine muri iki gitondo niho iyo myambaro n'ibirwanisho byatowe. Hari n'abantu bishwe, barashwe n'abantu batamenyekanye ku mugoroba w'ejo ku munsi w'icyumweru, ku cyumweru. Umwe rero yarakomeretse, ni muri zone ya Muyira ya komine Kanyosha, ni mu ntara ya Bujumbura. Aya makuru niyo tubagezaho mu kanya. Turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka, niwe utubwira ayo makuru y'abantu bishwe ku cyumweru. Evariste, uranyumva?
Ndakumva neza Eugenia.
Wiriwe neza se?
Wiriwe neza buke.
Uratubwira rero ko hari abantu babiri bishwe, barashwe n'abantu batamenyekanye kuri uno ku munsi w'Imana. Watubwira ikimaze kugaragara muri iki gihe abo bantu abishwe bamaze kumenyekana?
Igomeje ni nkuko bivuze, ku mugoro wa Wedu kw'Imana harishwe abantu babiri, abasore babiri, umwe azwi ku izina rya Ferdinand Nimbona hamwe n'uwitwa Alexandre Mpawe n'Imana. Harimo n'umwe rero yakomerekejwe n'amasasu mu kuguru muri kino gihe ari kwa muganga. Abo babiri rero bitabye Imana, umwe azwi ku izina rya Alexandre Mpawe n'Imana yari kwarangiza inyigisho za kaminuza, uwo yafubwe uyitwa Ferdinand Nimbona, wewe biteganijwe yuko azashingura mteka ejo ku munsi wa kabiri.
Hanyuma se ababishe bo bari bamenyekana, abagabye nk'icyo gitero bo baramenyekanye?
Ababishe kiretse ko ababonye ko bari bambaye impuzu z'igipolisi, bambaye imyambaro y'igipolisi. Gushika ubu ntibaramenyekana. Umuhanuzi wa Mustandere ajejwe imibano, umuhanuzi wa Mustandere wa komine Kajesha ajejwe imibano n'intwaro, we yatumenyesheje yuko amatohoza atanguye ari ku bamwe mu miryango bavuga bati abacu barahe bakandaguwe n'abamwe mu bapolisi bo ku kivideo kiri ngaho ku Muyira. Ariko twarundi umuvuzi w'igipolisi kugira ngo agire icyo abitubwiye ko twamukenye ku telefone kiyo.
Urakoze cyane ubwo iyo nkuru ze kuyiduha ku buryo burambuye mu kanya. Noneho twumve ibya imyambaro yafashwe ya muri aho muri Bujumbura, ibirwanisho n'imyambaro ya gisirikare n'ibya polisi byafashwe muri karitsiye ya Mutakura mu buraruko bwa Bujumbura kuri uyu wa mbere mu gitondo. Ni mu buraruko rero bwa Bujumbura muri karitsiye ya Cibitoke hatowe n'umurambo w'umuntu nawo utaramenyekana. Inkuru ya Roje wirika neza.
Ibyo bigwanisho n'ibikoresho by'inzego z'umutekano byatowe ku nimero 19 muri karitsiye ya Mutakura zone Cibitoke komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Inzego z'umutekano zimenyesha ko zahawe amakuru n'umwe mu banyagihugu yanse kwivyo bigwanisho by'inkumbi. Nkuko twavyiboneye, abajejwe umutekano baje bafite amakuru akwiye mu gutora izo bigwanisho bimvye mu rupangu no ku mpande zarwo, kuko izo bikoresho by'inzego z'umutekano ntivyari mu kibanza kimwe. Inzu yarahatoye izo bigwanisho biraboneka ko yimutsemwe abantu haraciye igihe, ariko hari hakiri ibintu nk'amashuka makeya, impuzu zaheze, ibitabo harimo Bibiliya, harimo n'ibikoresho byo guteka no kuvoma hamwe na frigo bikiri muri iyo nzu. Abapolisi n'abasirikare twahasanze bavuga ko hahora haba bagwanye. Umuntu yafatiwe akiryamye, abajejwe umutekano bavuga ko ari kakorwa kw'amatohoza. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moyize Nkurunziza atubwira ibirwanisho byahafatiwe.
Harimo inkoho imwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov, amasharijere atanu yuzuye amasasu y'iyo nkoho nyene, hamwe n'indi sharijere igaragara. Hatowe kandi n'amagrenade abiri, imwe yo mu bwoko bwa offensive indi yo mu bwoko bwa defensive n'amasasa tari make yatowe amasasa agera ku 1990 y'inkoho ya Kalashnikov hamwe n'amasasa 1078 y'inkoho ya mi Kalashnikov
twese bya rwanisho n'amasasa hari n'imyambaro yahafatiwe harimo n'itari inzego z'umutekano z'u Burundi
hatowe kandi n'umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda hatowe kandi ni radio imwe bahana hana kwa makuru bita emeter receptor motorola hatowe n'imiti imiti ya y'abantu hejuru y'ivyo hatowe kandi imyambaro itari mike harimo imyambaro y'igipolisi imwe idafata imvura bita imperméable umwambaro wikwiye hamwe ni jacket irukwayo hatowe imyambaro ibiri y'igisirikare FDN imyambaro ya kera hamwe n'ama jacket atatu y'intambara y'igisoda cy'u Burundi
aho mu buraruko bwa Bujumbura kandi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere hatowe ikiziga cy'umuntu ataramenyekana muri kati ya Cibitoke kwibarabara ry'icumi uwo muntu agize wa kane mu bantu bishwe ku mugwa mukuru w'u Burundi kuva mu ijoro ryo kwa gatandatu wiyindwe twaraye turangije eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eroje kawirika neza Thomas rero hayo namwe mu makuru havugwa ku Burundi muri uyu mwanya ubwo umwanya no wawe mu kigano muri sanga
urakoze n'abanyamakuru bacu bari Burundi inshuti zacu rero n'icyo kibazo cy'umutekano gusa tugiye kuvuga mu kanya mu kiganiro muri sanga Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga umutekano wongeye guhungabana nanone mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura no mu nkengero zawo nyamara hari hashize iminsi nubwo ari mikeya ariko yari hari iminsi haragahenge nta bicwa bavugwa nta masasa avugwa nyamara rero nkuko mwabikurikiye mu bikurikira kuvejo mu ijoro ryo kuwa gatandatu nejo ku cyumweru kumanywa amasasu n'amagrenade yaravuze cyane muri Bujumbura abantu batatu babiguyemo uyu munsi hato umurambo w'umuntu utaramenyekana muri karitsiye Cibitoke Bujumbura abantu babiri barishwe barashwe n'abantu bataramenyekana ku mugoroba wejo ku cyumweru muri zone ya Muyira ya komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura bita Bujumbura rural undi muntu umwe yarakomeretse ikibazo rero cy'umutekano giteye gite urubuga n'urwanyu noneho duhamagare Innocent Innocent wiriwe neza
mwiriwe cyane na mahoro
na mahoro rwose nawe se na mahoro
wapi nta mahoro ndufite turavya abantu biriwe barapfa ku munsi ni hatari ahagara cha Bujumbura byabaye kananira abahinga beno neko baguma batubesha ngo inteko zigeze
komeza
yego icyo mbona ku mutekano w'u Burundi nuko ivyo vyo kuvuga ngo inteko ngo zizoza ryari kuva aho twazirindiriye icyo mbona ku mutekano w'u Burundi nuko urungisha vuba inteko zikaza mu Burundi kuko abarundi twarushe ikibazo inyishu yacu kumva ngo hari umutekano ngo bikijyana kujyana mugabo nta munsi wijyana tutumvise ngo bangahe
Innocent urakoze yego wanzura yego vuga wanzura
icyo mbona rero ku mutekano w'u Burundi nuko izo nteko zogira vuba zikaza tukareka kuguma twishwa nk'ibitunga ku minsi mikuru
Innocent urakoze cyane
ego n'icyo nashaka gushikiriza kugira mu mutuvugire kugira izo nteko zize vuba kugira abarundi madufa nyamara
byumvikanye rwose kandi Marcela Didier na waravuga rumwe nawe yatwandikiye ati baravuga ngo umutekano ni wose ku bice bingana n'ijana ku ijana kandi abantu birirwa barapfa ati jewe icyo mbona abanka kw'inteko mvamakungu kozoza gutabara nukuraba neza boba bafise ico bariko bategura uwo rero ni Marcela Didier watwandikiye muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare Jean-Marie wiriwe wowe urabibona ute
jewe kibazo cyo mu Burundi ndabona bisa n'ibintu bitangaje gose
komeza
umwe wumva abantu
barara barahwera kira munsi ukeye wumva ngo ibiziga batoye ibiziga ndega abantu bari bafana ni mpene cyane
radio yawe ari kwiri kuvuga cyane kuko numva ijwi ryigaruramo wayigabanya
na ivuye iruhande
yee warurangije icyiyumviro cyawe
uko kuntu ko abantu birigo barahwera kira munsi abarundi twamaze kuba nk'ibintu by'ibiko kuko nshobora kwibaza umuntu abantu bavukamye ngo ni ibintu bisanzwe
Jamari urakoze hanyuma nsengi yumva Eric na warabona ibintu byarenze imyumvire y'abantu atije simbona umuti w'ubwicanyi buri mu Burundi iyo uzova atari imana yonyene hanyuma Abdulrahman nawe yatwandikiye ati mbanje kubasuhuza no kubashimira kukanya muduha ikibazo ndabona abarundi bakeneye kuva kwizima bakemera ubufasha kandi bakamenya yuko demokrasi atari manda ahubwo bagasesengura bakishyira hamwe bagateza igihugu cyabo imbere naho Nsabiyera Honoré yatwandikiye ati nta mutekano ntawo ubu naho Imana kuko nishoboye byose Abo rero ni bamwe mu bagiye bandika kuri iki kibazo cy'umutekano ndabibutsa ko uyu munsi nta mutumirwa muri iki kiganiro muri sanga ahubwo turabaha urubuga gusa noneho rero mwivugire uko mubibona kuri iki kibazo cy'umutekano muribuka yuko byatangiye mu ijoro ryo kwa gatandatu ryashyiraga ejo ku cyumweru n'ejo kumanywa amagrenade n'amasasu byirirwa bivuga umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza yatwoherereje iyi nkuru nubwo mwayumvise ejo ntabwo ari bibikongera kuyibutsa Eloge Wilika neza kubyari byabaraye rero bibaye mu ijoro ryo kwa gatandatu nibyabaye ejo kumanywa
umwe muri abo bantu batatu bishwe yamenyekanye n'umusore yiga muri kaminuza avuka muri komine Rusaka intara ya Mwaro nyakwigendera yarasanzwe kandi akora umwuga ugufata amasanamu cameraman no kuri uyu wa gatandatu yishwe ari karatahuka avuye kuri uwo murimo nyene Ababa hafi yaho yaguye bavuga ko yishwe inyuma yo guhagarikwa n'abajejwe umutekano ubuyemeza ko yumva aho yahagarikwa
kwari mu rupango nyene tubona abapolisi batanga kwegerana kuko twayageze sizere tuba turi mu nzu ama haheze umwanya twumva inkozi ziriko ziravuga za muya gatatu za jabe umva imodoka bariko barahagarika mu ibarabara abapolisi bamaze kuba beshe cyane bahagaritse twumva babwiye ngo bavamo mwese barapamwa numva bavuga ngo bashyira amaboko hejuru barabasaka bavuga ngo abari ko badutera amagenerate ngo naba hama mtutse mu gatondo cyambona ikitsika ku ibarabara aho tuba nyene uyo bishe atari uko bamufashe gusa yagoma avuga ati jemba ngaha hafi Yesu mwiza nkiza ko kumbure umunsi nimba wari wageze wiwe Yesu yaramukidije nuko nyene nta k'umuntu yobivuga kwe mu mpore agapfa ariko atabaza Yesu mana nimwakire kuko arabona ko arakare inzira karengana bamurengana iki
ibi birashimangirwa n'umunyagihugu wundi
cinumva bavuga yuko ati wati nabonye umengari karagira atari muri babandi umenga bagomba guturasa kugere nade yari hejeje guterwa nawe niho baca mu nyimaro baca bavuga yuko ngo gwe no ubungungu ngira ngo yoba rimwe ate kubera nabonye mu ngari karika bakakora sanza fisha nagasha kushingana ico gituma kuko nkimo gitondo tumubonye yarafise akantuze akasha kushigaya gato yakunda kuba rimwe amakamera hanyuma rero niho baravye bagenze bavuye baraza baca basanga afise telefone yiwe nika byose nta nakimwe bamutwe byose babisanze bahaza nabavuga ati uyu rero ati ni uyu yoba yarimo kubera afise akasha kushingira bavuye bavuga ati yoba rimwe mugabo barabona ko ari umunyagihugu ndibaza
Ayo makuru arahakanwa n'igipolisi OPPN Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi
umunyakabigi vyabaye uvuze ko uwo muntu yabanje guhagarikwa nibaza ko ari ikinyoma kuko uwo muntu ahitanywe n'amasasu yariko aravuga amasasu yariko yari hagati y'inkozi z'ikibizazi heje gutera grenade abapolisi mwarakomereka cyane ubundi bukebuke uwo muntu rero araheza ahitanwa n'ayo masasu ariko twe twama tuvuga yuko dusaba abanyagihugu baba bafise ayandi makuru bibaza ko ariyo ko iyo bari yo yukuri kurusha abajejwe umutekano baba bari ku rubuga twama rusha dusaba abantu ko bayazana bakahereza baba bari ko barakora amatohoza kandi boheza bakabahira maze kuri gukwiye kukamenyekana ku buryo hahanwa koko aba bakoze ivyo vya nubu twibaza ko ako kambo twagatera abo bantu bavuga gutyo.
Umuvugizi w'igipolisi avuga kandi ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu hari umuntu w'igitsina gabo ataramenyekana yiciwe ku ibarabara rya Avenue de l'Imprimerie muri quartier ya Jabe. Hari hatewe amagrenade atatu agakurikirwa n'urwamo rw'amasasu. Igipolisi kimenyesha ko humvikanye amasasu kandi muri quartier ya Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura, ariko ko atacahononekariye ketsa amafaranga yibwe mu bunywero. Ahandi igipolisi cyemeza ko hatewe grenade ni muri zone ya Cibitoke. Iyo ngo yatewe hari abasirikare baca barivuna, ariko naho ne ntacahononekariye nk'uko bibandanya byemezwa n'igipolisi. Turetse mu ijoro ryakeye no kuri uyu w'Imana mu gitondo humvikanye amasasu muri karitsiye ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko abapolisi bariko barasa umuntu yirukiye mu isoko yaho ku Musaga igihe bariko baramuhiga. Igipolisi cyemeza ko ku Musaga cahiciye inkozi y'ikibimwe ikomeretse iyindi, hongera hakomereka inzira karengane z'abanyagihugu zibiri. Ariko rero uyu yakomeretse ku Musaga hari abantu bavuze ko ari imvukira yo mu ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi aba muri zone Kanyosha, kandi ko yakomeretse ariko yirukanga yinonora imitsi sport. Aha umuvugizi w'igipolisi arafite icyo abivuga ko
ku Musaga umuntu yabukubwiye yuko uwo muntu ari wo mu Kanyosha, nibaza yuko yaguhenze kuko umuntu yavuga mbere n'ururimi rw'ikinyarwanda, kandi mbere yuko ajyanwa kwa muganga yabanje arumvirizwa n'igipolisi. Ku buryo rero bazi neza yuko uwo muntu atari wo ngaho hantu, ariko uwo yo bazi yuko ari wo mu Kanyosha yo bayafashwa atari muri ibyo bintu, nawe nye tumusaba ko yoshikira bariko baratohoza kugira ngo inkozi y'ikibi ibari yo koko ifatwa hanyuma igihanigwe ntihagire uwo hava agwa mu mporera.
Igipolisi cemeza kandi ko ku Musaga hafatiwe inkozi 5 n'amagrenade 2. Izo nkoho n'amagrenade ngo byafashwe kubera umunyagihugu yari yagizwe imbohe hanyuma ava mu minwe y'abagizi ba nabi, gutyo acarangira abapolisi aho ibyo bintu biri. Twetse bisasu byatwitse ku munsi wa mbere ku murango kuva mu ijoro rya mbere ry'umwaka w'2016. Nta masasu n'amagrenade byaberutse kumvikana mu gisagara cha Bujumbura. Eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ayo rero na makuru yabaye muri weekend ishize guhera ejo bundi kwa gatandatu nijoro nejo ku cyumweru. Abantu batatu rero baguye muri ayo masasu n'amagrenade byaturitse. Ikibazo cy'umutekano muri iki kiganiro muri sanga urubuga n'urwanyu. Noneho duhamagare Jules. Jules wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uvuge cyane.
Ego
nuko ikibazo rero urakibona ute wowe?
Je ikibazo cy'umutekano ndimutageza hamwe umwanya umwe bisa nuko hamwe nk'umukemwe mu gifashe neza, ariko umuga ngone ihari nta gace kamwe ko mu gisagara cya Bujumbura hari ubona umenga ibintu bimeze nabi cyane. Ariko umugabo cyane cyane ibyo byose bigaturukana cyane cyane ku bantu umenga b'iki gihe umenga kuri nyine bameze aho genda tanga bonga n'ubiki gereshi umenga cyaka gutera akajagari gusa akandi kindi bageje izere ahanini genki bateye ko byo biva na cyane cyane yuko bumva yuko mu mpera z'ukwezi hazaba inama y'abakuru b'ibihugu bo bashaka berekane yuko umenga byayangaye kugira ya maprobu bariko baranda yuko yeza mu Burundi akawuze ikinyeri nyuma yayo
kugira
ishobore kuza.
Jure we sobanurira abanyagihugu batazi iby'iyo nama y'abakuru b'ibihugu, nibihe bihugu izabera he, izabigamije iki?
Biriko bivuga yuko izoba igereye igisaza cy'u Burundi kugira barayi yuko yokwemeza yuko dia nteko ziza mu Burundi.
Izabe ni yabahe bakuru b'ibihugu?
Ibihugu bya Afrika.
Yee, uzaho izabera?
Yee, ariko banugana bayi ko ari mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Yee, ntawura bimenya neza.
Hehe, mu kihe gihugu?
Numva ni biki bugwa bakinugano garenti barabyemeza neza. Ariko
mbaje
iyo nama yoramukibaye igikuru ko kwiga kukuza kw'izo maprobu cyanke ibindi igikuru nyabona barakwiye kuraba ukuntu bakwiga bagafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda na cyane cyane bizi neza yuko nishyiramo mpuzamakuru ry'amaze kuvuga yuko ari cyo ahanini hategurirwa baza gutera umudugara mu gihugu aribo baba ubona uyu munsi baza bagatera umudugara. Rero nka cyanonya nka cyane inzego z'umutekano ko nzaza zifashe mu Rwanda teke 11 z'uko 12 kuko raba kayagaye ngo ko twatugize mu minsi havuye kuri cya gihe kuko bajifashemo neza bagahasha umwansi yaraje gutera mu Rwanda. Rero nabasaba n'ahandi ntibace bajya mu mukondazo na cyane cyane bongeye basubire bategure neza bacunge neza umutekano wo muri iki gisagara cya Bujumbura. Na izo byo kuvuga ngo
Jules vuga wanzura vuga wanzura
yee
urakoze cyane. Noneho duhamagare Rose. Rose wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Umeze ute Rose we?
na mahoro muke muke turashima imana ko twiriwe uyu munsi
ye vuga nawe ku kibazo cy'umutekano muri Bujumbura no mu nkengero zawo
twebwe no kuri mu quartier yacu ntidusohoka nk'ubu soho tuzi ko bakunyaga isaha barakwambura ikintu cyose baragukura ndashaka mumbarize uwo muvugizi w'igipolisi avuga ngo twokwitura ngo inzego z'umutekano ngo tuhazibarira ngo tukazitura ngo aguma avuga ngo abantu bose ngo bagwa mu masasu ngo y'abantu ngo bariko baricana uwo mwana barayishe twarizanye n'ukuri ndamuzi sishobora kumva ne yoba yaguye mu mugu w'abicanye gutyo yadugije amaboko agasaba ikigongo bakamurasa gutyo none twitware kuri bande ku gipolisi two kwitwaye karico arico kiza kutwica gantuze tutabari
ye ubwo ndibwira kwa kamukawe kumvikana neza n'agahinda ufite urakoze cyane yego
mbega izo nteko none ko baziyamiriza barafise igituma banka ko ziza none inteko zije ko zizoba zije gukingira abanyagihugu batagira umutekano ni ziza zikingira abatagira umutekano hama bawufise nabo babareke none baza kubica nibaze bakingire twe tutagira umutekano n'ukuri tutakambire n'ukuri twebwe turapfuye
ye imana irabumva n'ababishinzwe barabumva urakoze cyane
yego murakoze imana ibaheza gira
yego nawe Rosa we merci beaucoup Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagara Dieudonné. Dieudonné wiriwe?
Niwe wiriwe.
Nawe terera icyumviro cyawe?
Ndiweza kubiko birahe Burundi n'ibindi nyene. Birashize ubwenge mu Burundi mu bisanzwe ko uri kurara abantu baguma bapfa, abantu bakira karenganya, kiko atakintu abantu mu bisanzwe usanga kana hamwe bikamwe basanga niyo za politiki nabyo barimo basanga ko barapfa. Sanze birago twe gushika twagoma twagomba baganiye nyemba bage mu biganiro bumvikane niwo muti tuyaga ngo uko ushoboka hanyuma kandi arombe ikizo nteko nyine zize zidufunge uko sino ubona uko abanyagihugu basiba ku mabapfa mu gabanye bazo ko izo nteko zije nyuma zo ko byogabanuka mu isano
ye Dieudonné urakoze
yego yego ko yari mutuvugire murakoze
ye ni mwebwe mwivugira rwose ijwi ryanyu rirageraho rigomba kugera ndagushimiye cyane noneho duhamagare Richard wiriwe neza
yego twiriwe
ye nawe tanga amakuru yawe kubirebana n'umutekano
yego kijyanye n'umutekano mu Burundi
uretse
ko ari ngahi Bujumbura naye ahandi igihugu cyose umutekano urahari nuko gusa imwe cyose tudashaka kubona ikibazo kumwe igihugu gitegereza kuba icyacu tukakirinda twese
yego
iyo umunyagihugu muto muto ariko arahendwa n'umunyapolitiki akinjira mu by'atanu usanga kenshi abanyapolitiki aribo bariko barisisha abanyagihugu bo ntibyumvikana ukuntu umunyapolitiki ashobora kujya mu banyagihugu akamubwira ngo gira ibi n'ibi n'ibi kandi batari kumwe yaba basi baza bo nyine bakaja akaba aribo baje imbere bakareka gutwara imbere abanyagihugu wo gushika uno munsi uravye ibibazo biri mu Burundi bitumwa n'abanyapolitike b'indandende b'ibinibwi badashaka gukora hanyuma twinjiye ku kibazo retse umutekano rero nyamukuru
yego vuga wanzura ariko
urabona nk'uno munsi ibigwanisho n'impuzu za gisirikare byatowe n'abajeje umutekano kenshi na kenshi ugasangamwo n'impuzu z'u Rwanda none izo mpuzu zinjira gute
ese burya imyenda y'igisirikare ntisa yose ukurikije ubwoko bwayo
ariko nibaza yuko igihugu cyose gifite so kubera na tirere y'impuzu ari iy'u Burundi iramenyekana ko ari iy'u Burundi ari iyo mu Rwanda iraboneka ko ari iyo mu Rwanda
ye Richard urakoze
murakoze
hanyuma witwa Nijimbere Jean-Marie yatwandikiye ati iby'umutekano mu Burundi ntabwo wabivuga ngo bishobore turamenyereye uwaciye umugani mu Kirundi ati amagorwa aramenyerwa ntiyihenze vraiment noneho duhamagare Gad wiriwe neza umeze ute se Gad we
aho turi kweri sinavuga ngo meze neza ahubwo ntihatari
Ni hatari gute komeza uvuge neza uko bimeze.
Kuba natwarataye igihugu cyo bituma tukubwira ko atari ibintu byoroshye. Kuba natwarataye igihugu bamwe bamwe tugatandukana n'abazeri. Ama uwo mupolisi uwo muvugizi w'igipolisi avuze ngo uko
kwitura igitoni
eh
se wagenda ari wewe wakwiga muri urupfu rubona kugira ngo giye kwitura igitoni si ari cyo kigayo kagaca gikwiye
ubundi se kuvuga ngo mwataye ibyanyu wahungiye mu mahanga
yego ubonako turi mu Burundi ubone tuzababyeyi ngo bameze uku icyo bituma no kuvuga aho bahungiye n'ikintu gitoroshye kuko ubu aho twapfuye abahunze turandikwa amazina ngo tuze tugirirwe nabi cyangwa agatari ikintu cyoroshye nk'aho
gadi urakoze
yego namwe mugire umunsi mwiza
ye nawe ugire umunsi mwiza rwose noneho duhamagare ndiyo wiriwe neza
wiriwe karanirinde
urakomeye
okay
komeza nawe uterere icyumviro cyawe
yewe icyumviro cyanjye ndatera induru ku bose ababijejwe bahagare ku bwicanyi bajye mu biganiro i Burundi n'igihugu cy'abarundi bose bicare hamwe baganire bareke kwicana abantu bamaze gupfa ni benshi abantu barushe igihugu kirakennye abantu barakennye abantu ntibagikora amakazi udukazi twabo ubwo bifashe nabi kabisa turatera induru baje hamwe bavugane bihere
ndiyo urakoze
murakoze namwe
uravuga rumwe kandi n'uwitwa Mugenzi Viatori murasa n'abavuga rumwe gatoya kuko uyu Mugenzi Viatori yatwandikiye ati muratumira abatavuga rumwe na leta mubabaze ico boba bakeneye kindi ko icamanda carangiye nibaze dutegure amatora akurikira aho kuguma tumarana noneho duhamagare Abdul wiriwe neza kutavuga neza
enda vuba
yego ariko twebwe turakumva harimo amakaraza ijwi ryawe sinzi ukuntu rimeze gerageza kuvuga neza twumve
ati nagire mvuge ku kibazo cy'umutekano ikibazo cy'umutekano benshi baravuga ngo nta wuhari abandi nguriyeho mugabo igikenewe gutahura ni uko umutekano muke uri mu gisagara cya Bujumbura naho nyine mu makaritsiye makeya rero kirajya kugeneraliza ngo umuntu aca afata ntaransambre ngo igihugu cyose kiri mu mutekano muke mugabo igihugu ni nyabagendwa abaza mu gihugu barabizi ikintu gikenewe ubu ni uko aba banyepolitiki bari hanze na leta bicara hamwe bakaganira
yego
bakaganira bose umumwe wese atikwegera ko umwe agashyira aho inama ishize apana ingimba hishize agahuriza ku kintu kimwe abanyagihugu bakaronka amahoro kuvuga ngo igihugu nacyo gikenye kubera bibiri ko biraba icyamye gikenye none ahubwo ushyira ingufu hamwe twese turondera ukuntu twubaka igihugu tureke kugisambura
Abdul urakoze cyane
atabo basota ntibakenewe kuko na twebwe hariho abari muri Somalia hariho abari muri Centrafrica Djibouti n'ahandi niba bitumwa ko natwe turabafise barakwiye murakoze
no muri Djibouti se Burundi bufite abasirikare
abapolisi
bakora iki
ni naba ntihenze Djibouti bashobora kuba batariyo mugabo Centrafrica bariyo be no muri Somalia
yego ho ngaho turavuga rumwe naho muri Djibouti nanye nduva ntabahari rwose urakoze cyane Abdul
mbere yuko abo baza babanze bakaturungikira nabo b'iwacu kuko urumva nabo nyine bagiye gufasha bakaza gufasha mu rugo kuko ntibota gufasha hanze mu rugo bicika n'amakunga arabizi kuko ntiyokwemera ko bagumitsayo natwe bicika
ye Abdul urakoze cyane
nisawa nibata ko bategera abatashaka gutegera nabo bagume batadatsa nta kundi
ye nuko Imana igufashe
sawa
hanyuma bararutsinda nawe yatwandikiye ati icyo mwita ikibazo cy'umutekano muke ati hemwe kwa magrenade no mu bihugu bya Amerika canke mu Burayi bihahora ati mu Burundi nta ntambara ihari rwose uwo rero yari bararutsinda niko yatwandikiye kuri Facebook noneho duhamagare Providence wiriwe neza
Thomas Kamirenge
urakomeye se
ego traho trashima buhoro buhoro nyo mburone
nuko ukomeza kugitekerezo cyawe
gitekerezo cyanjye mvuga nti mu Burundi kibazo cy'umutekano n'akananira bahinga murazi neza umukuru w'igihugu polisi ku bintu ahageze kuvuga bijyanye n'ibirwanisho ngira ngo babafashe kumbure twebwe nk'abarundi dushaka kutabyemera gutyo kubera ko tumenyereye igipolisi kijyana ibirwanisho kigashyira ahantu zajya gihamagara amaradiyo yo hanze abantu ngo baze barabe naho ibyo birwanisho bari byabo byinshi kuba ari ukagira ngo bafate abanyagihugu abakende bo barabamaze ubunye bagira umugabo uwo ari we wese none haba muri ako karere kugira ngo bamusinangamire ubuzima nacyo.